Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda ni mudukurikire kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. U Burundi kandi bwazirikanye uyu munsi imyaka 59 ishize igikomangoma Louis Rwagasore yishwe.
Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegembyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako. Nta mahoro yukuri abacho baronka.
Uyu ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa, Arkiepiskopi wa Diocese Gatolika ya Bujumbura mu Burundi, hari mu gitambo cya misa yo kwibuka igikomangoma Rwagasore. Mu Rwanda urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba uregwa ubujura nanone rwasubitswe ku nshuro ya gatatu mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Imihindukire y'ibihe izatuma abantu barenga miliyoni 162 bakenera imfashanyo mu 2030. Ni ONU ibivuga. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye ONU ifite impungenge ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongera umubare w'abakenera imfashanyo mpuzamahanga ku rugero rw'abarenga miliyoni 162 mu myaka 10 iri imbere. Fidele Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Ishyirahamwe ONU riragabisha ko ihindagurika ry'ibihe ririko rigeramira ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni ku isi, kandi ko gusaba imfashanyo bishobora kwiyongera ibice 50% mu mwaka w'2030. Ishyirahamwe ONU ryasohoye icyegeranyo no munsi wa kabiri cyasanze ibiza bifatiye ku bihe nk'ubushuhe bw'umurengera, ibihuhusi n'inkurikizi z'uruzuba zibonekeza uko umwaka utashe. Icyo cyegeranyo kimenyesha ko mu gihe ikiza cy'umugera wa corona cyateye ibibazo bikomeye mu bijyanye n'amagara y'abantu n'ubutunzi mu makungu, ari ngombwa ko abantu bibuka ko ihindagurika ry'ibihe rizobandanya kugeramira ubuzima bw'abantu, ibidukikije n'ubutunzi bw'ibihugu byo ku isi mu binjana biri imbere. Uretse ishyirahamwe ONU, icyo cyegeranyo cyateguwe kandi n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu 15 asaba amareta gushimikira kurushiriza ku buryo buzofasha ibihugu kwishyura neza kubiza no kugabanya ingaruka zavyo ku banyagihugu.
Uburayi ni inshuti magara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo abaturage baho barakurikiranira hafi cyane iby'amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha. Benshi muri bo barifuza ko kandida w'umudemokrate Joe Biden yegukana insinzi. Diane Nininahazwe aratubwira ibindi.
Ishirahamwe ryo mu Bwongereza YouGov rikora amatohoza n'ubushakashatsi ribivuga risigura ko rishingiye ku nyishu ryahawe n'abanyagihugu riherutse kubaza, ryasanze ibice 80% ryabo bipfuza intsinzi ya Joe Biden, mu gihe ibice 6% bayipfuriza Perezida Donald Trump. Ishirahamwe YouGov ayo matohoza ryakoreye mu Bwongereza, mu Faransa, muri Espagne, mu Butaliyano, Danemark na Suède. Ubutaliyano gaje imbere mu bwinshi bw'abanyagihugu bavuze ko bashigikiye ku Republikani Donald Trump yotsinda. Ibice 20% vyabajijwe muri ico gihugu bavuze ko amahigwe bayipfuriza Trump. Ariko naho biruko muri ico gihugu nyene, ibice 58% bishigikiye intsinzi ya mukeba wa Trump ariwe Joe Biden. Mu Bwongereza naho ibice 31% vy'abanyagihugu babajijwe na YouGov bari ku ruhande rwa Joe Biden, 13% bakaba ku ruhande rwa Trump. Mu Faransa ibice 64% ni ego kuri Biden, 14% bikaba ego kwa Trump. Mu Budagi ibice 71% by'abanyagihugu bipfuza intsinzi y'abademokrate, 11% bagashaka ko Perezida Donald Trump yongerwe indi manda. Aha tuributsa ko amatora rusangi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategekanijwe kuba igenekerezo rya gatatu ukwezi kuza kwa 11.
Ikigo gikomeye mu bushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Johnson & Johnson cyahagaritse igerageza ry'urukingo rwa COVID-19 kubera ko umwe mu bakandida rwageragezwagaho ku bushake bwabo yafashwe n'indwara itarasobanuka. Sosiyete Johnson & Johnson yatangiye mu kwezi kwa cyenda gushize igerageza ry'urukingo rwo ku rwego rwa gatatu ku bantu babyishakiye 60,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho no mu mahanga nko mu bihugu bya Argentine, Brazil, Chili, Colombia, Mexique na Peru byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo na Afrika y'Epfo. Igerageza ryo ku rwego rwa gatatu rivuze ko urukingo ruba ruri hafi kwemezwa niba rukora koko cyangwa se niba rudakora. Mu itangazo yashyize ahagaragara Johnson & Johnson isobanura ko umwe muri abo bantu yafashwe n'indwara batazi yariyo, bityo ko barimo bareba impamvu yayiteye by'umwihariko n'ibifitanye isano n'urukingo. Johnson & Johnson yemeza ko indwara, impanuka n'izindi ngaruka zitandukanye bibaho kenshi mu igerageza ry'inkingo, cyane cyane iyo rikorerwa ku bantu benshi. Akenshi ntibijya nahagaragara ngo bivugwe, gusa icyo gihe igerageza rirahagarara, abaganga n'inzego zishinzwe umutekano w'abarwayi bakabanza kureba ikibitera. Kubirebana n'urukingo rwa COVID-19 rwo n'ibindi bindi, kubera icyizere abantu amamiliyoni bafite ko ruzaboneka vuba. Johnson & Johnson ni kimwe mu bigo icumi ku isi na kimwe muri bine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu isiganwa ry'igerageza ryo ku rwego rwa gatatu ry'urukingo rwa virusi ya corona. Guverinoma ya Amerika yayihaye amadolari miliyari hafi imwe n'igice kugira ngo ikore ubushakashatsi bw'uru rukingo. Johnson & Johnson ibaye ya kabiri ihagaritse igerageza ry'urukingo rwa COVID-19 ku rwego rwa gatatu kubera indwara idasobanutse, nyuma y'ikindi kigo cy'ubushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cy'Abongereza n'Abasuwede cyitwa AstraZeneca gifatanyije na kaminuza Oxford yo mu Bwongereza. Nabo byababayeho kimwe na Johnson & Johnson mu kwezi kwa cyenda gushize. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. None amakuru y'ibyaga bigari. Uyu munsi abarundi baribuka imyaka 59 ishize umuganwa Louis Rwagasore yishwe. Rwagasore yaharaniye cyane ubwigenge bw'igihugu cye, none abanyapolitiki bamwe na bamwe bavuga ko umurage we ugenda ujya mu ngiro, abandi bo bakabona intera yashakaga kugeza abarundi itaragerwaho. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Nimugwane munda nabo mwahura muhiganwa, ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa.
Ayo ni amajambo umuganwa Louis Rwagasore yavuze umugambwe we Iprona uheje gutsinda amatora y'abashinga amateka mu 1961. Iminsi 25 inyuma yaho yaciye yicwa arashwe n'umugiriki Jean Kajorjis kuri hotel Tanganyika i Bujumbura wahoze ari umugwa mukuru wa politiki. Abishinga leta yatoye incabwenge zo mu bwoko bwose, kandi yahamagariye abarundi kwita iterambere no kuvavanura n'amacakubiri. Rwagasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'Uburundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami Mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa, kuko ibibazo byaganisha ko bigihanze abarundi. Akana gace k'ijambo yashikirije
uyu munsi ikorona yatsinze, ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyine badasangiye umugambwe, Uburundi burabakeneye bose. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'Uburundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira.
Kuri uyu wa kabiri ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, byatewe iteka no mu gihugu. Evariste ashimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushira ingoro z'amashurwe ku ntatemwa ya Rwagasore ku musozi wa Vugizo, babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa arshidiyoseze ya Bujumbura Gervais Banshimiye Ubusa kuri paruwasi de Michel. Yavuze ko ahantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo Rwagasore yari afise ati amahoro arama hashoboka, kandi ku ivyo yageze ko byose yabishobojwe nawo.
Uraba neza muri imibano yacu no muri ibihugu byacu. Ikitwishe n'ukumengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegembyo w'ukora ibyiza bakabyemanga, w'ukuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu mengo basigaye ari bake. Benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose, naho bose boba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma c'ubuzima. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako nta mahoro yukuri abacho baronka kuko nta mahoro yabatagira umwidegemvyo
inyuma y'imyaka 59 yishwe umugambwe iprona yasize wiciyemwe ibice ubirenga bitandatu ishami gyenga mu leta n'iyo rizwi n'amategeko polize nkengurutse mu nyamabanga mukuru waryo yabwije urya Amerika kwiterambere kwa gasore yifuza ritaragerwaho
kuko twari gutera imbere inyuma y'imyaka 59 siko turi biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika 20 uburundi bwasubiye inyuma abantu baciye bagandagurana vyamako bimwe yavuga vy'ubumwe biracanamwo rero tuvuze demokrasi haba hariho kugwanya ibiturire akamwana bamama ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira byo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati tugwanye ibiturire haba ubutungane bumeze neza ivyo byose ni vyo yavuga bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro
ibigikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambi wa PDR kugizwe ahanini n'urwaruka rurabibona umukuru wawo Gabriel banza witonde ahanini afata rwa gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri kwemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma atacu yari akenye abona ko amatora aheruka ari kimenyetso kwihangira rya rwa gasore ariko yarangurwa abivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu
ubu twovuga yuko ivyimbiro byo biriko yaje mu makanda murazi yuko inyima y'igandagurwa giwe intwaro zose zabaye mu Burundi zagenda zirajegajega nta barundi bashiraho bashize kugira ngo bitore indongozi zikore ivyo bazitumye uburetu bwa mbere dushima neza ko tubona imyaka 15 heze indongozi zishobora kwitoregwa kandi zigashobora kumara ikiringo cyazo no munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho tutarashika ku mbure kwiterambere ramayipfuza intambwe irikiraza urabona ko aba imigambwe yasigaye yemera yuko uwatsinze atwarira bose ntihakurikire ingorane cyangwa akajagari mu gihugu
banza witonde ariko hamagara y'abarundi gutora imigambi myiza nk'uko byagenze mu 1931 kugira ngo bagere kwiterambere mwe ngubuse na bantu ba leta kunagura imigenderanire n'amakungu nk'uko kwa gasore yari yavyemeje mbere no kubake baba babirigi batari bifuje kwa shinga umugambwe Mugano wirwa gasore yishwe kwa 13 kwezi kwa 1931 Burundi bucaburonka intayo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yavuye afite imyaka 29 naho bamwe mu munda y'ingoma bagirije urupfu rwiwe n'umugikika Georges yamurashe yakavyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuzuye kuramenyekana kubijanye narwo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Tujye mu Rwanda hurukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwongeye gusubika ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoze ari umugaba w'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Colonel Byabagamba aregwa ubujura yabwiye urukiko ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana nicyo cyatumye urubanza rusubikwa iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Colonel Tom Byabagamba yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare. N'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjijwe n'ubuyobozi bw'urukiko. N'urubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye. Colonel Byabagamba gihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kandi ko ari nabwo yarabonanye n'abanyamategeko bamwunganira akavuga ko icyo gihe kidahagije umucamanza amubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana yasubije ko dosiye akeneye ari ntoya cyane ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemererwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo umushinjacyaha bwana Michel Shimimana nabafashe ijambo yavuze ku rwego ahagarariye rutemberanya na Colonel Tom Byabagamba yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ubyo bwabyo bihagije kandi ko babonanye ubugira gatatu bwana Shimimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari ubwe wihereye dosiye Colonel Byabagamba arangije anayiha Maître Valerie Gakunzu umwe mu bamwunganira umushinjacyaha yibukije ku rubanza rwa Colonel Byabagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko ziba zidafite ishingiro uretse gutinza urubanza agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butabari ubutabera yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed justice denied ngenekereje mu kinyarwanda ubutabera butinze ntibuba ari ubutabera agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza. Asubiranye ijambo Koloneli Byabagamba yabwira urukiko ko mu bimenyetso abura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military police kugusubiza ibyibwe. Ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja. Yavuze ko ibyo umushinja cyahasobanura aricyo yise kwigiza nkanavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo. Maitre Valeri Gakunzi yabwira urukiko ko ibivugwa n'ubushinjacyaha atari byo. Yavuze ko kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bimushinja. Yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha uregwa ibimenyetso bimushinja. Yabwira urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ariwe nyir'urubanza. Maitre Paul Ntare nawe yavuze ko iyo barebye kubikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho Koloneli Byabagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe. Kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko Koloneli Byabagamba atasuwe. Yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo, akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe. Maitre Gakunzi yavuze ko mu nyandiko icyenda ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije sheshatu gusa. Nubwo batarinjira mu miburanire, uyu munyamategeko yakomoje kugihana ubushinjacyaha busabira Byabagamba. Ati baramusabira gufunga imyaka 3 yongera kuri 15 yakatiwe, icyo nicyo bita gitoya. Byabagamba soza yabwira urukiko ko uwiregura agomba kwiregura ku bimenyetso umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera, ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha yashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso ubwo nibwo butabera avuga. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazuyaje umucamanza yahise asubika urubanza, abwira Byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki ya vuba ishoboka. Magambo y'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa. Yashimangiye ko umunsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha. Koloneli Tom Byabagamba arega ubujura bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa Samsung aho afungiwe. Iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo, bihabanye n'ibyo Minisiteri y'Ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 yari yavuze ko izamurega ibyaha bishya by'inyongera. Yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo kandi ko yabikoranye nabi imbere muri gereza ndetse nabo hanze yayo. Uyu wahoza kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014, amaze imyaka isaga 6 afunzwe. Kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gusuzugura ibendera ry'igihugu, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi. Mu mpera za 2019 ari kumwe na muramuwe General Frank Rusagara, inkiko z'u Rwanda zabakatiye gufunga imyaka 15 ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora ashigaje iminsi 21. Ay'umukuru w'igihugu niyakunze kuvugwa cyane, nyamara burya harandi menshi nk'ay'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite wose uko wakabaye, na kimwe cya gatatu cya sena y'igihugu. Amatora azabera kandi rimwe no muri leta zigize igihugu mu nzego zitandukanye zirimo sena z'izo leta. Bityo umunyamerika kazi ukomoka mu Burundi witwa Letitia Mizero Herrod arimo ariyamamariza umwanya w'umusenateri mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Dakota ya ruguru iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana, Letitia Mizero arasobanura impamvu yamuteye kwiyamamaza, aratangira yibwira neza abumva Ijwi rya Amerika.
Nitwa Letitia Mizero Herrod, murakoze cyane kuntumira ku Ijwi rya Amerika. Mba muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gice cyitwa North Dakota State, ndi mu gisagara gitoya cyitwa West Fargo, mvuka i Burundi mu ntara y'Igitega. Niho nakuriye cyane cyane, ariko nize mu Keye n'Igitega hamwe no kuri kaminuza y'i Bujumbura. Hanyuma umuryango wanje warabaye no mu bindi bihugu, narabaye mu Faransa nkiri mutoyi, hanyuma twarabaye no mu Rwanda ku Bisenyi mbere yuko nimukira muri Amerika, naho narabaye muri Burkina Faso. Nivyo mu majambo make, hama ndiko nditoza jewe munsavye kwidondora.
Icyo nicyo kibazo nyamukuru. Hari amatora yiteguwe muri Amerika y'umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepute n'abasenateri, nawe uri muri abo urahatanira kuba umusenateri muri Amerika. Mu rundi kazi birumvikana umunyamerika ushaka kuba senateri, kubera iki ushaka guhatanira umwanya nubwo bwose wagize ibikorwa byinshi mu buzima bwawe bigaragaza yuko ufite abaturage ku mutima, ariko se kubera iki uyu munsi ari gushatse kwinjira mu nteko y'abasenateri?
Ni kibazo kiza cyane kandi ni kibazo abantu benshi bakunda kumbaza. Ikintu nkunda kwibutsa abambaza icyo kibazo nuko Amerika igizwe n'abantu bava mu bihugu byinshi baje mu bihe bitari bimwe mu kubituma bitari bimwe, ariko Amerika uretse abantu b'imvukira ngaha bita Native Americans, aba Amerika ikozwe n'abantu baje bava mu bihugu no mu makontina menshi. Hanyuma jewe nanje urumva nitwa ko ndi muri abo bakibandanya iyo tradition ya Amerika yo kuba igihugu cubatswe n'abanyamahanga. Ahomba biraboneka ko abantu baje bava mu bindi bihugu muri iyi myaka harimo benshi b'Abanyafurika, harimo benshi bo no mu bihugu by'Abahindi. Hanyuma nabonye gusa ko diversite igumi ihinduka kubera nsanzwe n'umuntu akunda kwitanga no gukora igikenewe aho mba hose, ari Burundi ari mu bindi bihugu byose niba narabayeho. Sinashika mu umushitsi, ndashika nkaba umwe muri bo. Iyo mbonye ingorane ari umubanye akeneye kifashwa ikintu akeneye umuntu amufasha, ndahaguruka. Ari amashuri akeneye umuntu abumvikanisha tuvuge kubera ubundi bafise abanyeshuri n'ababyeyi bava mu bihugu byinshi, ndaseruka. Ni gutyo rero nabonye ko n'ubundi nsanzwe ndabikora no icyo nshobora kumfasha nkashika ahantu nshobora kuinfluensa amategeko aza kuzuriza abantu bava mu bihugu byinshi, harimo n'igihugu mvamo, numvume ngo ndafise icyo nshobora guterera muri uwo mugwi. Nicyo gituma nafashe iyo ngingo yo kwita.
Aho ngaho muri Amerika, sinzi aho muri North Dakota cyangwa se no muri Minnesota muturanye, niba hari Abarundi benshi bahari, bavugaga yuko hari abanyamahanga benshi bahari. Abarundi ndetse n'Abanyarwanda bavuze ko babaye ku Gisenyi, Abarundi n'Abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika kuri uyu mugoroba batuye muri Amerika ndetse no muri utwo duce wiyamamarizamo, uramutse ubonye umwanya wo kubabwira uti nimujya gutora muzantore, niki wababwira bazagutorera?
Ikintu cya mbere mbanza kuvuga ni uko ndi muri Amerika, abarundi abanyarwanda bari bo bose ntibashobora kuntora niyo batari mu gice ndiko nitozamo. Kubera ubu ndiko nitoza kuba umusenatrice mu ntara ya Dakota, sindiko nitoza kuba sindagera aho nitoza kugira mbe umusenatrice
mu rwego rw'igihugu.
Yego, ariko niyo nzira. Abo abari mu gice canje ndabasaba ko bumpa amajwi kubera nzobaserukira, kubera ingorane barimwo canke bacamwo canke ziri imbere. Hari izo noba naciyemo nanje, hari izo numva gusumba abantu b'imvukira bo ngaha. Nibaza ko nshobora kuba umusobanuzi w'izo ngorane nkabashikira imbere, nkabavugira, nkongera nkabaserukira. Nicyo kintu gikuru navuga. No basaba kubumpa ayo majwi yabo cyane bakanshirikira ukundi bashoboye. Ikindi ko uretse ko twaba tuvuga n'ururimi rumwe, dufise imico myinshi ishaka gusa itanye n'abamaze igihe ngaha muri Amerika. Rimwe na rimwe hari igihe bizana n'ingorane zo kumenyera. Ndahamaze imyaka 22 ngaha. nibaza ko hariho abandi bakiri bashasha bataramanya n'ibi n'abandi bahamaze iyo myaka ingana gutyo canke irenga ugasanga tuvuge ntibafise ubushobozi bwo kuvuga icyongereza neza kubera twese ntidufise impano zimwe ikindi nuko bashobora kuba badafise nk'amashuri yegeye imbere yo kumva ibintu by'amategeko canke kumva ibintu ukundi bashobora gutera imbere n'ukundi bashobora guteza imbere igihugu ivyo vyose nibaza ko nshobora kubaserukira nk'ahababera nico gituma ndabasaba amajwi no kunshigikira
mbere yuko unkureka Letitia Mizero Heberude nagira ngo nkuko twatangiye tubivuga urumurundi kazi ariko urumunyamerika kazi ujya kugera muri icyo gihugu wahageze unyuze mu nzira abantu benshi benshi mwisi twanyuzemo kugira ngo tugeraho turi niki wabwira cyane cyane abategarugori bakumva kuri uyu munsi kuri isaha mu rwego rwo kwiyubaka gukwigira kandi ukagera kucyo ushaka kugeraho byanze bikunze kandi unyuze mu nzira nziza
ni kibazo ciza cyane nivyo inzira naciyemo ntiyari yoroshe nkuko mubivuze ni twese abagiye mu mahanga gutanga ubuzima bushasha ntidushika ngo duce twisanga hari ibintu byinshi cyane ducamo bidusaba kumenyera bidusaba gutakara no gusubira kwitora ikintu cya mbere novuga ni ukutihegura ikindi naco novuga ni ukugerageza kwiyunga n'abandi kubera iyo umuntu ariko araca mu ngorane hari igihe yibaza ngo ni we wenyine bishikiye ariko iyo umuntu atanguye kuganira n'abandi no kuvuga n'abandi no gusaba impanuro no kwitura abandi kenshi umuntu arasanga n'abandi barahaciye ni ikintu kinini yagifasha kugira ngo umuntu ashobore kuva mu ngorane arimo icya gatatu naco ni ukwitanga kuguma muhira no kugumana n'abantu bo mu bihugu tuvamo kenshi n'ibiduteza imbere kugerageza kwiyunga ni ukwiyungana ego nibyo nabo tuva mu bihugu bimwe mugabo umuntu akongera no kwiyunga n'abandi babimvukira mu ngaha cyangwa bamaze igihe bamaze kumenya ko tubivuga mu kirundi umwonga uhuma n'udahuma kugira ngo bashobore kutwereka inzira kandi bongere baduhe badutere inguvu badutere inkomezi kugira ngo umuntu ashobore kubandanya je naragize ingorane zitari zike mu buzima bw'iwanje mu rugo naragize ingorane zo kugerageza kurera abana mu gihugu imico utayumva utazi naho uri kurabayobora ngo bagishikane kenshi ni nk'aho uvuga ngo ni umuntu uri impumyi ariko ayobora abandi cyangwa izindi mpumyi naragize ingorane yo kuronka ubutsi ntangurira hasi nk'abandi bose ariko sinigeze nihebura kubizera imana nka jewe byinshi naragera igihe nkabisengera cyangwa nkabitura imana kubera ndazi ko inshoborere bitari bike ariko abandi nabo murashobora kwitura abagenzi hanyuma umuntu akabandanya urugamba umuntu akabandanya abantu
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu aya makuru nahahumurije. Nge n'abagenzi banje dukora nani Washington DC twayabateguriye kandi twabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.